uko niko vyazifashe mu ntara zose z'Uburundi kuri uyu wa gatandatu. Intambo imbyino bihayagize umukuru w'igihugu n'indongozi za CNDD-FDD bafatikanije kurongora igihugu nizo zasamirana mu kwizigiza umunsi wahariwe imbonera kure nkaha ku mugwa mukuru w'Uburundi Gitega. Mu majambo yavuzwe, indongozi za CNDD-FDD canke intumwa zidasanzwe zarungitswe mu birori zagarutse hanini kuco bise ubwitonzi bw'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi. Benjamin Ndagijimana umunyamabanga wa CNDD-FDD ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura we yemeje ko aherereye atamakosa yangabiri mbonera kure zirakora mu kiringo c'umwaka wose.
Twarabibonye kuva mu mwaka uheze tugira umunsi mukuru nk'uyu ko impanuro zose mwaduhaye imbonera kure zazigendeye zikazishira mu ngiro. Amakosa yaragabanutse cyane, basigaye bari kuri discipline imwe idasanzwe zikirinda ikintu bita agasotoro cyo no kwita provocation agasomborotso gatewe n'imigambwe. Hayo migambwe imwe ariyo numvise ruka kuvuka vuba irasotorana biteye ubwoba. Twabwiza kuba dufise ishavu ridasanzwe, muyumvire inkovu za 2015 nizirazimangana. Muribuka yuko abansi bacu bagandaguye imbonera kure naho habaye ayo mananiza yose, naho habaye ako gasotoro. Kuva uyo munsi gushika uyu munsi tukabana yatubona imbonera kure zacu rwaruka rwacu rutegwa mabuye rukubitwa n'urundi rwaruka rw'inimigambwe rutaramenya neza ngirango icarico demokrasi nyayo. Turabona yuko imbonera kure zacu zirangwa no kwihangana.
Eka naza no ndaruvukanye yavuze ku izina ry'inararibonye za CNDD-FDD yabigarutseko.
Twimirije ibihe byiza cyane mu mugambwe wacu muririnda gasotoro, kandi byaratanguye. Mwavuze abakubitwa, mwavuze abategwa mabuye, ivyo murabimenyereye. Novuga ko ari njyamisi yose na cyane cyane mu bihe nk'ibi akavuye bene ako ntikabura. Murabihanganire kuko bobo ntacyo bafise bakingira. Mwebwe twebwe nitwe duvyo twokingira vyotuma tugira inyifato nziza tukirinda ako gasotoro.
Aho gasotoro ariko amashirahamwe atari make yigenga y'Abarundi na mpuzamakungu avuga ko imbonera kure nyabuna izo zigakora mbere haheze imyaka itatu umugwi wa ONU utohoza ku vyaha vyaba vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 ugereranya imbonera kure n'umuhari ukoresha ibirwanisho milisa mu Gifaransa. Ibi bwana ndaruvukanya razi yo biva.
Ntawo bideha urwaruka rw'imbonera kure ni inkingi y'umugambwe wacu CNDD-FDD. Nico gituma basesa nguyoze ibihemu n'abandi bansi ba demokarasi bakoreshwa n'abakoroni bamaze imyaka badahengeshanya kururementaniriza kurukora ntibishushe no kurukura ku buntu ngo rucike intege cyangwa ngo ruhahamuke. Twame tuzi ko basesa nguyoze ataciza baronderera Uburundi n'Abarundi, kandi tukaba tuzi ko uwanka gakura abaga umutavu. Muri iyo ntumbero turakeje mwivuye ku mutima urwaruka rwacu ukuntu rutigera rugugumwa ngo rusamarire abashaka gucira icanzo intwaro z'igikenye n'agahotoro Abarundi biyamirije kandi bamaze gusezerera. Umugambwe CNDD-FDD wibungeza insinzi itagabanije, ntihagire uwo mwemerera ko abaca mu ryahumye ngo adukure mu minwe iciza twamaze gufata turushe kandi tuvunitse. Ntimutinye abazotunyiganyiza nibo bazonyiganyiga, abazoducira imizi ikuzimu nibo bazokugwamwo.
Mu Burundi imigambwe yose irafite amashami y'urwaruka kandi yose afite amazina y'ubuhizi, ariko umugambo uri ku butegetsi wonyene niwo kugeza ubu utunganya umunsi witiriwe urwaruka rwawo. Nubwo barurongoye bavuga ko ari agahore, abakuru b'imigambwe imwe itavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane senere ya Gatonrwasa bemeza batarya umunwa ko ruri inyuma y'amabi menshi yakorerwa abanywanyi babo. Mu minsi iheze ishirahamwe Human Rights Watch riri muyo leta igereranya n'abansi b'igihugu mu cegeranyo ryasohoye ryasubiye gushira mu majwi mbonera kure kuba ziri mu bahohotera batavuganwe n'ubutegetsi canke abikekwa kuba babugwanya. Eroje Burikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.